VOA. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje mwese radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze mukomeze mugire ibihe byiza kuri uyu wa mbere mwumva radio ijwi rya Amerika
muhuza Benjamin Mukapa yafashe ingendo yo gushigikira intwaro y'Ubujumbura ku itariki 9 z'12 yaravuze neza yuko abatemera ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza abatemera ingendo Nkurunziza yafashe guhonyanga amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe.
Uwo ni umushingantahe Frederic Bamvuga Inyumvira, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurwi Sinarede Giriteka, ndetse akaba na perezida w'umugambwe ishyaka CDP mu Burundi. Sinarede tubibutse ni urunani rutavuga rumwe na leta ya Burundi, ariko abenshi bagize urunani rwahungiye hanze y'igihugu. Iyi nkuru ku bijyanye n'ikibazo cy'ibiganiro by'amahoro hagati y'Abarundi Arusha muri Tanzania, kimwe n'inkuru y'ikibazo cy'ingabo z'abasirikare b'amahoro baturuka mu Burundi bari muri Amisome no mutwe ingabo z'amahoro uri muri Somalia, byose turabigara ko gato mu biganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika. Mbaye mbararitse, mugume ku maradio yanyu. Ikibazo cy'abasirikare b'Abarundi bari mu ngabo z'amahoro mu mutwe wa Amisome muri Somalia gikomeje kutavugwaho rumwe kandi cyumvikana ku buryo bumwe. Abo basirikare b'Abarundi amaze amezi arenga 11 batabona umushahara wabo kubera ubwumvikane buke hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'Uburayi ubusanzwe ni utanga iyi mishahara. Kuri iki kibazo twumve mugenzi wacu Eloge Wirika neza ari Bujumbura mu Burundi.
Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyacishijwe rwandiko kucegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Nkurunziza. Dr Sabine Ntakarutimana yandikiye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu amusaba kumenyesha ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ko Burundi bwiteguriye gushira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare babwo muri Somalia mu gihe agahembo kabo n'ibirane vyose bafitiwe bitorihwa. Ale menya mitwa sabwa kandi kuri amatariki y'ukubimenyesha kanama kumwe bwa Afrika na cyane cyane akitondera ku inzego zitandukanye za Union Africaine zifata ingingo zo imenyeshwa imbere y'amatariki ya 31 uku kwezi kwa mbere azotunganizwa ku inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko muri byose Burundi bushaka kwisunga amategeko Jean-Claude Kayerwandenza ko
abasoda b'u Burundi bagiye muri Somalia basabwe ntibijanye basabwe biciye mu nzira zitandukanye mu nyandiko zitandukanye no mu guhakurayo rero abo bantu bose byaciye ko ni byiza ko babanza kubimenyeshwa rona gihugu cy'u Burundi gihugendera ku mategeko cuba amategeko cuba ibindi bihugu kandi kirajwe ishingano kwa mahoro muri Somalia no ku isi yose yose asagara gatsimbatara bakamenya yuko ahantu hari abasikare b'u Burundi hasigaye igihengeri ntibaze bagire ngo nimwatubariye no bakaba babizi. Mu Burundi bavuga ati bumwe bugira ushaka. Twe twakoze ibyo dutegerezwa gukora, tuba turindire ko nabandi bakora ibyo bategerezwa gukora. Twebwe rero nta kosa, nta kabi katuvuye ko nta kibi cavuye iwacu, twarakoze ibyo dutegerezwa gukora, nabo turabarindiriye umwanya wari wose nibigarura bakisubira ko tuza dusubire tugirane imigenderanire myiza.
Iyo migenderanire n'umukuru w'igihugu bwiwe yari yagarutse ko ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2016 ico gihe yariko yifuriza umwaka mushasha Barundi naba mu gihugu aramutswa. President Nkurunziza
mu bijanye n'abasoda bacu bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano, igikorwa bakoze kirashimishije naho hariho abagiye baradutiga imitego na cane cane mu kwima agashiruka bute abasoda bacu. Uyu mwaka rero leta turongoye igiye kubihagurukira bibaye ngombwa twitwarire abo baturenganya. Ako karenganyo gafatiye kugohotera agateka kazi na muntu mu kwima umushahara abawukoreye tuzogaserura. Dusavye ko amasezerano hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika yubahirizwa. Mu gihe uyu mwaka w'2016 worangira icyo kibazo kitarava mu nzira, u Burundi buzofata ingingo yo gutahukana intego zabwo kuko ari gusesaguza igihugu cacu no kuducura gufuni na buhoro.
Imisi cumi n'umwe imbere yaho inzego z'umutekano zifuriza umuryango w'umukuru w'igihugu umwaka mushasha yari yazisezeraniye ku kibazo cy'abasirikare bari muri Somalia zogikurikirana gushika amafaranga yose arishwe.
Ibibazo byabuze ari no ku basirikare ndetse na polisi twarunze mu bindi bihugu barawe n'ibibazo bitatuvuye ko ibyo bibazo nabyo byatubuze kutubahiriza amasezerano twagiriraniye n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika barinjiranwa ishyirahamwe rya Buraya rimwe na rimwe nabo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU barabatesha umurongo. Ariko twashaka kubara ibice tubaganiriza yuko iby'Abarundi ni ibiribwa kandi iby'Abarundi turafite ingabire ikomeye cyane ngaha mu isi, ni ingabire yo kuburana, tuzoburana tuzobatsinda. Bazunguka yaguhaye ndetse bamwe n'idisha y'akabano ntituzoruhuka batayazanye ntego dushumbusha birimo.
Uburundi ni igihugu kigira kabiri gifite abasirikare benshi mu mugwi wa Misome bari kurwanya intagondwa za El Shabab ufise ingabo zigera ku 5400. Leta y'Uburundi yemeza ko abasirikare bayo bariko bararenza amezi 11 badakubise ijisho agahembo kabo. Imishahara y'abasirikare bari muri Misome mu gihugu cya Somalia itangwa n'umwe bwa Buraya. Ibihugu bigize uwo muryango vyafashe ingingo mu mwaka uheze yo kudasubira guha leta y'Uburundi imfashanyo zica mu kigaga cayo bitewe n'injyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Muri iyo ntumbero nyene ubumwe bwa Buraya bwanse gusubira gucisha imishahara y'abasirikare b'Abarundi ku makonti ya leta nk'uko vyakorwa kuva mu mwaka w'2007 ingabo z'Uburundi zitanguye kuja muri Somalia. Ubureye umwe bwa Buraya bushaka ko imishahara ishikira ku makonti y'abasirikare ku giti cyabo. Ivyo leta y'Uburundi vyamirira kure ahivuga ko bisa no gushaka kuyonkora ku ingabo zayo. Amafaranga yo guhemba abasirikare umwe bwa Buraya uyacisha mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika. Ibihugu by'uwo muryango ari nawo wagiranye amasezerano na leta y'Uburundi biherutse kumenyesha ko bishyigikiye Uburundi mu rugamba rwo gusaba ko amafaranga y'ingabo zabwo abandanya aca ku makonti ya leta. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje Birikanezaho Bujumbura. Kandi mu kanya gashize nibwo ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byari maze gutangaza ko ingabo z'Abarundi ziri muri Amisome zatangiye guhambira ibikoresho byazo ziteguye gusubira mu Burundi. Ayo makuru kugeza ubu ngubu twagerageje kuvugana na ministri w'ingabo mu Burundi ntiyatwitaba ngo adusubize kuri iki kibazo. Twagerageje kandi kuvugana n'umuvugizi wa ministeri y'ingabo bushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi nabo ntibadusubiza kuri iki kibazo ngo twumve uko byifashe. Ariko uko biri kose turakoze tugerageze tubabwire uko iki kibazo giteye ndetse n'uko gihagaze muri iki gihe.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse ko Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru arambuye avuga ku isi mu kanya gato kari imbere isamoya n'igice zo kumugoroba ku isi ya Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Muzero kwa muri hafi y'amaradiyo yanyu. Dukore tubagezaho amakuru yibanda cyane ku Burundi. Abanyeshuri b'Abarundi biga mu ishuri ryisumbuye ry'uburimyi n'ubuhinzi rya Institut Sebatwa mu karere ka Rusenda ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bagiye guteza imbere umwuga wo guhinga. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tugezwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri ako karere ko muri Kivu y'Amajyepfo ni Vedaste Ngabo Ndagijimana.
Abanyeshuri b'Abarundi biga mu ishami ry'ubuhinzi kuri Institut Sebatwa basobanura ko ubumenyi bari kuvoma muri iri shuri ry'ubuhinzi buzabafasha kongera umusaruro mu buhinzi, haba mu nkambi cyangwa mu gihe bazaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi.
Ibyo bimana ntibafashe tugasubira iwacu mu Burundi cyangwa nubwo twaba tukiri ino, twifuza yuko twoteza imbere agonomi kubera urazi yuko umuntu abashejweho n'uburimyi, bamwe bamutubashejweho n'uburimyi kugira duteze imbere igihugu bivanye n'uburere
cyane uzakora iki kugira ngo ubiteze imbere
mbo tuzogerageza gutera ibintu bya n'ibifungurwa tukurikirana abantu bakora ate ibifungurwa hamwe imana yadufashe tukayarangiza bate ibifungurwa bate inyumbati ibigori umva tubereke inkingi bakuye kubutera ku buhinga umeze neza kugira umwimbo ushishikare kuba wowe wamwishye
ubu si ubumenyi umaze kuvanamo ni kumarira bari abahinzi banje
twamaze kumenya ingene dushobora gutera inyumbati ku buhinga umeze neza ibigori ndetse n'ibindi bindi nyine twamaze kubimenya
nk'uko bisobanurwa na Nitunga Claudine umunyeshuri mu mwaka wa gatanu mu ishami ry'ubuhinzi kuri iki kigo cya Institut Sebatwa avuga yuko umwaka umwe asigaranye kugira ngo arangize amashuri ye yisumbuye azafasha abahinzi guhinga mu buryo bwa kijambere ahereye ku bahinzi babana nabo mu nkambi yo mu Rusenda
jewe ni Imana yanshoboza nkamara amashuri yabona iyi gisata nakurikiranye nzogerageza uburyo bwose nshobora kwigisha abagenzi banje ukuntu dushobora gutera ibitegwa ku murongo n'ukuntu dukwiye kuza turabikurikirana tukabigirira neza ku buryo naho imvura yogwa wabiteye neza ku murongo ku buryo bitohura n'isanganya
none se nk'aba babyibu mu nkambi bahinga nizeye nama uzabagira
mu nkambi icyo nzobamarira ni kuvuga ko nobereka ukuntu bashobora gutera ibitegwa ku buryo badatera basanzaza kure hirya na hirya ku buryo bitera ku murongo
ubu ngubu harakarima wowe ufite ku igagronomi
njewe muhira mu nkambi ndagafise kandi ni ngaha ku ishure ndiko ndakora ku buryo byose ndiko ndabimenya bukebuke
ni ibihe bihingwa mubona by'abahanga mu Rusenda mwiga buhinzi
imyumbati kabisa irahaba cyane nicyo gitegwa ahanini cyane ndi kubona
aba banyeshuri b'abarundi biga ishami ry'ubuhinzi batangaza ko bagifite imbogamizi zo kubura amafaranga azabajana muri stage ku kigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi kiri Bukavu kuko buri munyeshuri yishurira amafaranga y'ingendo iyo agiye muri stage
ibibatse nk'aho tugira stage twategerezwa ku kigo Bukavu muri station inela mu rungu muga kubera uburyo ntabwo bidushobokera
none mugasaba
ko saba nk'iyi hasere yuko yodufasha na Karolina zo zisanzwe zidufasha mu byerekeye amashuri kugira natwe tuzoje kugirira stage muri iyo station ya inela mu rungu
basaba iki kugira ngo muje
bisaba uburyo bwo gushikayo gusa nayo ugushubishaka byo by'abanyeshuri babishaka
mu bigo bitanu by'amashuri yisumbuye byakiriye abanyeshuri b'abarundi usanga ari abiga amashami y'ikoranabuhanga ikiganga ubuhinzi n'uburezi muri ayo mashami yose abanyeshuri b'abarundi baza mu myanya ya mbere mu gutsinda Vedasinga buhejwe rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedasingabo mbere ko tugana rusha muri Tanzania twibutse cyane abakunzi b'umupira w'amaguru ko ijambo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika kane rikomeza mu kanya gato muri Gabon ni ku munsi wa gatatu mbibutsa ko ejo ku cyumweru Algeria yaguye miswi n'ikipe y'igihugu cya Zimbabwe 2-2 Senegal itsinda Tunisia 2-0 mu kanya kari imbere Togo yakina n'igihugu cya Congo Republika Demokarasi ya Congo naho ejo kwa kabiri Uganda izakina na Gabon Mali nayo ikine n'igihugu cya Misiri mbibutsa ko irushanwa rizakomeza umukino wa nyuma ni tariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri gutaha ubwo rero buri munsi umunsi ku wundi murahishiye hano ku ijwi rya Amerika tubabwira uko iyo mikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu igenda amakipe atsinda atsindwa abakinnyi bitwara neza ndetse n'utundi tubazo n'utubazo tuza mu mikino cyangwa se tuza gatye abakinnyi byose ni ku ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
barakoze bagenzi bacu ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo byatangiye kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania umuhuza perezida Hozi yari wa Tanzania Benjamin Mkapa yabakize mu bice bibiri igice cya mbere kimwe kigizwe n'aba mu Burundi ikindi gice kigizwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu igice cy'abahunze igihugu nicyo umuhuza yatangiye abona nacyo uyu munsi mugenzi wacu mu kanya gashize bije ni Mukankusi yamaze kuvuga n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru amubaza muri make uko ibibazo bihagaze aho Arusha.
Ibiganiro by'abatavuga rumwe na leta nk'uko wabivuze byatanguye mu gatondo kuri no wa mbere tariki 16, n'ibiganiro by'umunsi umwe n'umunsi rero umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, akaba yatumiye abatavuga rumwe na leta gusa. Tukavuga ko ubwa mbere yari yatumiye abatavuga rumwe na leta baba hanze y'u Burundi, ariko mu nyuma haja kongegwamo abatavuga rumwe na leta bari no mu gihugu hagati. Rero muri kino gihe umuhuza akaba yabagabuyemo imice kubiri nk'uko wabivuze. Umuce wa mbere watwaye umwanya munini ni umuce w'abanyepolitiki bahunze igihugu bari hanze mu bihugu bitandukanye, cyane byinshi n'ibya Buraya. Nibo rero babonanye kuva saa tanu z'agatondo mu masaha yo muri Tanzania, baracari kumwe nawe n'ubu gushaka igitaha.
None se watubwira nk'abo mwavuganye ubutumwa bashyikirije umuhuza?
Hari abo twashoboye kuvugana, twavuganye n'abanyepolitiki bari mu Burundi basabwemo na leta. Abo ni ukubisa ko ari imigambwe hafi icumi, harimo Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL wemewe n'amategeko, harimo ba Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambwe Radebu, harimo Gashatsi atwara umugambwe iprovinsiruka n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, harimo Frodebu Nyakuri, hakaba rero na Sawanya Frodebu. Abo bose twavuganye ariko bose ntibahuze ubutumwa na Jacques Bigirimana cyo kimwe na Jean de Dieu Mutabazi hamwe na Gashatsi Abel wo muri Tona no mu mugambwe Sawanya Frodebu Nyakuri. Abo barahuza ku butumwa ariko baje gushimira umuhuza w'Abarundi uko majambo yashikirije mu kwezi kw'12 guheze ibijumbura, aho umuhuza yavuga yuko ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu kitakiri ikibazo, akavuga ko inzego zihari zose zagiyeho hakurikijwe amategeko. Aba bagabo bose rero bavuga ko baje kubwira umuhuza yuko babishimye kandi ko banamuzaniye n'ubutumwa bw'uko ngo yosaba abanyepolitiki bandi ataraba kugira ngo baje hamwe ngo batahuke mu Burundi, mu nyuma ngo hazotahuke impunzi, hanyuma ngo ibiganiro bize i Arusha bijye kubera mu Burundi, hanyuma ngo bitegurire amatora y'umwaka w'2022 ata kindi kintu kirinze kujyamo. Ariko ngo baranashimike yuko ibyiriza shingiro rihinduka, bakanasaba mbere ko hojaho ngo icyegera cy'umuko nako umushikiranganji wa mbere hakavaho ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu. Ibyo rero ejo ntibiratandukanye n'ibyo umugambwe Sawanya Frodebu utwagwa na Frederic Landimbira, ariko we yahunze Burundi. Tukaba twashoboye kuvugana n'icyegera ciwe Leon Nsengendakumana, aho yamirira kure ibyo byose abagabo batatu bamaze kuvuga, akavuga ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariyo nkwezi y'amarere. Mu majambo yiwe avuga ko ariwo muzi, akaba n'intandaro ngo y'amabi yose ari mu gihugu, ko rero batarota babiheba. Akavuga ko impunzi badashobora kwemera cyangwa banasabe ko dutahuka vuba, kuko kubwiwe ngo hari n'abariko barahunga muri kino gihe. Yatanze akarorero ko hari umunyepolitike umushikiranganji yaheruka kwitwa mu Burundi ku kibazo cyo guhindura ibyiza shingiro, avuga ko we avuga ati ntibahindahire ngo banakore ko, kuko ngo inama nshingamateka yarabyanse hari mwaka w'2013 mu mpera. Akana ni kuvuga ko muri make we watandukanije n'iby'abandi ba mbere bavuze.
None hari ikintu se cyari cyamenyekana nko mu bijyanye n'ibyo umuhuza yaba ari masaba abo batavuga rumwe na leta y'u Burundi, hari icyo wari wamenya?
Twagerageje kuvugana na bamwe bariyo mu buhinga butandukanye, cyane cyane bamwe muri bo batashimye ko tubavuga amazina imbere y'uko ibijyanire bihera. Batubwiye ko umuhuza yamaze kubabwira bimwe mu byogira nk'urupapuro, icyo bita urupapuro rw'inzira, ahantu kumenyesha yuko aba mbere bantu bakiri kumwe ari nka Leonardo Nyangoma twari umugambi Sendede, ari Sabwa Mukunda Wade, Matias Abatabose witwa Ntidendereza Joseph n'abandi. Abo rero ngo yoba yamaze kubabwira mbere tuyoba uko amakuru dufite nayo kwizera, avuga ko ngo yamaze kubabwira urutonde rw'ibibazo umunani umuhuza ngo yamaze kubona ko ariyo ntandaro ya byose. Ibibazo umunani birimwo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, birimwo kugarukana umutekano mu gihugu, birimwo kubahiriza ibyiza shingiro n'amasezerano ya Arusha, birimwo ibyerekeye iby'ubutunzi, birimwo ikibazo cy'impunzi, birimo ibyerekeye kugarukana ngo umwuka mwiza wa politike icyo yise climasa politike, harimo kandi n'ibyerekeye ukubahiriza agateka ka zina muntu hamwe n'ubwigenge bwo gushyikiriza ibyemiro. Akaba rero umuhuza yabwiye abanyapolitiki bamaze kubonana yuko ngo ibyo ari byo amaze kubona ko ari byo ntandaro ari byo bishobora kugira repiriye, bishobora kugira
inkingi
y'ibiganiro bishobora gutumwa ko vuba cyane.
None se uko wababonye wowe abo baje basa nk'aho bahagarariye abandi mu migambwe baje kubonana n'umuhuza, wabonaga abaturutse mu gihugu n'abahunze bakorana gute? Uyo bahuriye hanze ubona umwe ukomeza ute?
Bakorana neza cyane, baraganira, baratwenga ngo mu gatondo igihe cy'isaha zitatu n'igice za hano yarusha muri Tanzania bose bariko barafata ibibaranga le badge hamwe n'amakreditation impapuro zibemera kwinjira mu cyumba cy'amanama. Wabona bose bahurira ku mezi imwe, umwe wese akandika yuzuza igipapuro amazina yiwe, ukabona kujya na mugenzi we. Twabonye nk'aba Jean de Dieu Mutabazi na ba Jacques Bigirimana baganira neza na ba Leonardo Nyangoma. Twabonye batwenga bahuye na ba Matias Basabose. Twabonye babanza kunyumvira ubona ariko araganira neza na ba Ntigendereza, ukabona yuko bariko baganira basa n'abatwenga. Mbere mu nyuma niho twavuye tuvugana na Jacques Bigirimana aca tubwira ati ikibudo twebwe mu Burundi ni uko abanyepolitike twicara hamwe tukavugana ukuri mu rurimi rw'iwacu mu migenzo y'iwacu tutarinze kuronka uwundi muntu ye gusunika. Uyo akavuga ati hamwe abanyepolitike bose bokwicara ibiganiro bakaja hamwe bakavugana kumbure ngo umuti waboneka, kuko we avuga ko habuze ikiyago cisanzuye muri make.
Uko wabibonaga wowe wasangaga icyo kiyago gishobora kuzaboneka?
Yego cyane, turi kutubaraba tukabona ikirago gishobora kumbure kizoboneka. Rero ngenda ku mana ya Dewa ya Karoli yuko ahegereje kubaho amasezerano y'Arusha yabonetse mu mwaka w'2000 wari umuhuza Nelson Mandela ngo yigeze kujya arabahamagara rimwe na rimwe agahamagara abari ku butegetsi icyo gihe n'ababurwanya bagahurira ahantu ngo bagashobora kumara nk'igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose ata undi muntu ari kumwe nabo, aribo bari kubariganirira gusa basangira agacupa basangira udufungurwa. Ibyo ngo bikaba byanatumye bubahukana ngo iyo basohotse mbere basohoka banasohora inzandiko zo guhumuriza Abarundi zo guhosha ubwicanyi hirya no hino, bakavuga bati n'ubu byokunda ariko bityo icyo baguma bagaruka ko nicyerekeye abanyepolitike bahunze Burundi batari bake bakikaze bino biganiro bari bahawe ubutumire ngo twabibone ku rutonde barenga cumi cyane cyane bari ahanini mu runganitse na rede rutaburame na leta rukorera hanze. Muri abo harimo nk'aba Jeveri Sikiri yeje kukuce yacaka bice umukuru w'igihugu abyo nabyo, hanyuma yari umukuru n'amashinga amateka Leondas Hatunimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'abandi bavuga yuko batitabye ibintu bitumira kuko ngo banegura ibyo muhoza yashikirije.
Urakoze cyane.
Murakoze namwe Jeni
Claver niyo nkuru uri Arusha muri Tanzania watubwiraga aho ibiganiro bigeze. Abahagarariye abandi bari mu mishyikirano n'umuhuza wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa, ibiganiro byabereye mu muhezo ariko biracyakomeza. Turamenya rero neza igihe bari burangirize kugira ngo tuze kuha umwanya bamwe muri bo batubwire icyo bagezeho cyangwa se n'ubutumwa umuhuza yabahaye. Ariko reka noneho njye ku murongo wa telefone mbanze nakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika mbere y'uko mpijambo umwe mu batitabiriye ibiganiro hanyuma agire nawe icyo atubwira. Arikade uranyumva?
Ndakumva cyane mukanwa. Kugerekeye ibiganiro biko biraba ngaho Tanzania, ubwa mbere na mbere mbanje gushimira cyane abanyepolitiki b'Abarundi bigoye bagashikayo nubwo bitari byoroshe cyane, kuko urabye ukungene umuhuza Benjamin Mkapa yatumiye biragaragara yuko harimo gutandukanya aba n'abandi, na cyane cyane ari ikibazo cyega Abarundi bose, kandi na cyane cyane ubona yuko mu Burundi ibintu bitari ko bigenda neza cyane kubera ivururu zahitiye hano mu gihugu cy'u Burundi bagaragara yuko koko ikibazo cy'abarundi kizohera ari uko abarundi bicaranye bakaganira bafite umutima wo kubaka igihugu cyabo. Rero nashaka gusaba cyane umuhuza uko yagerageje guhamagara abamwe n'abandi agire ingufu cyane no guhamagara nabo atashoboye guhamagara nabo aze abashyire hamwe na Leta y'u Burundi ako na kamu ka mbere maze gutera abo bo muri opposition. Cyane cyane urabona yuko hariho imigambwe imwe yagira kumigwa tuko turaraba mu gihugu cy'u Burundi yari ku rubuga ariko uyu munsi umenga ntikivugwa. Turakeneye ko nayo tuyumva yitabira ibiganiro
iyo ni nk'iyi
mukapa nk'akarorero ntanze nk'akarorero murumva ko haguma hasubirwamo Sodebu haguma havuga Zaipede ariko nk'umugambwe MSC kandi muzi yuko waserutse cyane mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu imigabo n'imigambi yawo ugaruka rwarayitabira cyane uri kuraraba rero uyu mugambwe nka cyane niwe ntanguye nawe ntangiye ko akarorero rero hariho n'iyindi nyinshi nyarishatse rero gusaba yuko nawo woseruka tukumva ibyawo kuko mwarumvise yuko niwo userukire uwo mugambwe asa n'uwaturatujwe cyane tutakimwumva no ku maradiyo tutazi niyo yagiye ntituzi ko akiriho nuko yapfuye.
Yewe ndagushimiye cyane rwose Arcade kuri ibi bitekerezo byawe. Hari rero abatumiwe nyine nk'uko mubivuga hari hari abatumiwe babita babutumire hari n'abatumiwe ntibajyayo nk'umugambwe CDP uri mu runani Senarede perezida w'uwo mugambwe turi kumwe bwana Niyonkuru Anicet mwe mwabonye ubutumire bw'umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa ariko ntimwabwitabira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyikirije ibyimviro byabo babigeza kumuhuza mwe mukaba rero mwaranze kwitabira ubwo butumire ibyo mwifuza azabimenya te mubona ikibazo kizabonerwa umuti gute mutagiye mu biganiro.
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Nagomba kubanza guhumuriza uyu munywanyi wa BBC yaraje kuvuga yuko umukuru
w'ijwi rya Amerika
w'ijwi rya Amerika murakoze cyane nihenze
mugomba kuba mwari maze kuganira na BBC hari
nuko nari nabaganiye na BBC nuko nagomba kumuhumuriza ndamubwira yuko umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduwije ari muzima ntihagire gusubira kwibaza ngo hari icyo yaba yarabaye kuko umugambwe uri mu migambwe iri muri muri runani kwa Sinarede giteka. Icatumye rero tutitaba ubwo butumire nari nakivuze muri iyi minsi ahagene ku ijwi rya Amerika nuko umuhuza Benjamin Mkapa yafashe ingendo yo gushigikira intwaro y'u Bujumbura ku itariki 9 z'ukwa 12 yaravuze neza yuko abatemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza abatemera ingendo Nkurunziza yafashe guhonyanga amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe bikaca byerekana yuko yamaze gushigikira neza Nkurunziza kandi atacumva n'ikibazo cyo bita ingorane atacumva n'ingorane dufitaniye niyo ntwari y'u Bujumbura guko yagiyeho ihonyanza amabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi imaze kuyahonyanga rero tube tukavuga tuti imbere yuko ibintu bisubira mu buryo bisubira kugenda neza reka dusubire tuvugane niyo ntwari y'u Bujumbura tuharire ingene igihugu cyosubira igatwagwa neza ingene cyo twagwa hadasubiye guhonyanga amabwirizwa n'amategeko agenga u Burundi. Mkapa rero ntabyumva kuko agira ati Nkurunziza ni umuperezida yagiyeho yitoreye n'abanyagihugu akurikije amategeko akongera akavuga ati nimuze muje mu matora y'2020 kandi azi yuko imbonerakure ziracyari kuri mu misozi.
Uro ni Anise Niyonkuru wo mu rwisi na Reda avuga ku biganiro by'amahoro bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania. Nshuti mukomeje kutwumva ibyo biganiro za kwatu bikurikira ku maradiyo yanyu, mukomeze mukurikira radiyo y'Ijwi ry'Amerika, turagezaho uko byifashe. Hagati ku bakunzi ba siporo n'imikino, ubu tubabwira kane muri Togo muri Ghana muri Gabon irakomeje. Cote d'Ivoire irimo gukina na Togo, mu kanya kari imbere Congo iraza gukina n'igihugu cya Maroc. Turabashimiye.